ubushikiranganje bw'imigenderanire n'andi makungu bwihamagaye vyihuta abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi batazi ico bahamagariwe muri ubwo bushikiranganje bereswe ireresi yakozwe na BBC yerekane totezwa n'ubwicanyi bukorerwa batavuga rumwe na leta n'abo mu bakozi biperereza bahejeje kwerekwa iyo reresi babwiye ko BBC yabeshe baca bajanwa ku nzu iri mu Kinindo komine muha mu gisagara ca Bujumbura ivugwa muri iyo reresi. Bahejeje kumviriza umwe mu bemeza ko amaraso yerekanywe ava muri iyo nzu yari ay'impene zitandatu zabazwe ku munsi mukuru w'abayisilamu. Umushikiranganji w'ubutungane yavuze ingingo leta igiye gufatira BBC harimo kwitwarira kugira ishumbushe leta y'u Burundi uwakoze iyo reresi nawe ahanwe.
Iyo nkuru babanza bakayikurako aho bayikije hose bagacaho baciye mu kuyitanga kavuga yuko babeshe. Iyo umuntu yabeshewe asaba gushumbushwa bigasabwa nuko uwo yabikoze abihanirwa. Ubu rero tugiye kuraba inzego zibijejwe kugira ngo zishobore kudutunganiriza. Igihugu cyacu cyaratutswe eka n'abarundi bose aho baciye bogena baravuga ati bari abantu nabicanye. Ni ukuvuga turakeneye inshumbusho idasanzwe zo kwitwara rwose cyane kuko umuntu abeshewe ategerezwa gusubizwa ko agashyambara bamukuyeko.
Abaserukira ibihugu byabo mu Burundi bo nta na kimwe bashikiriza atari kwitegereza no kumviriza ibyo babwirwa. Abamenyeshamakuru bo bahawe ijambo bashatse kumenya igituma iyo nzu igicunzwe n'abajeje umutekano mu gihe ayandi mazi nk'ayo yafatiwemo ibigwanisho akaba yarimo abapolisi cyangwa abasirikare yasubijwe banyeneyo. Emero Rantine Kanyana kuri ico kibazo ntajyumunwa yemeza ko amazu yose yafatiwemo ibigwanisho agiye kugurishwa kugira hashumbushwa babuza babo mu ntureka zatanguye mu mwaka wa 2015 aho haba imyerekano yo kwiyamiriza gusubira kwitoza kwa perezida Petero Nkurunziza.
Yego kaje ahubwo izo zasubijwe tugiye kuzisubirako. Mbega ahantu hafatiwe ibigwanisho byinshi abanyagihugu byamaze abantu ishumbusha abanyagihugu va he iva mu gufata izo nzu zose zikagurishwa kugira ngo abo bene gihugu bahagorewe bazira ubusa bashumbushwe. Izo zose tugiye kwira abahubwo zisubizwe mu minwe ya leta iheze izigurishe ishumbushe abene gihugu bagize ingorane muraza abantu bapfa muri gisagara batita gushumbushwa.
Abajijwe ingene izo nzu zizomenyekana canke ingene hazoshingwa igiciro cazo Kanyana yavuze ko amasenari agiye gukora amatohoza kugira ico gikorwa kizokogwe kuneza yababuze.
Aha mu Kinindo hafatiwe ibigwanisho umutekano mu Kinindo warahungabanye wo mu Nyakabiga waheho ngaha mu gisagara muraza abantu baraturiwe abantu baragira ingorane nyinshi cyane gose abandi barahunga afise n'ubwoba baratutwabo murumva ivyahononekariye ni vyinshi. Ni ukuvuga rero sentare zizoheza zigerageze kubitohoza neza ziharure zivuge ziti agahombo kuba karabaye kangana gutya hanyuma rero hagira icyo bafatirako kugira ngo ashumbushe abo bene gihugu.
Umushikiranganji w'ubutungane akaba agize icyo ashikiriza ku ireresi ya BBC inyuma y'aho umushikiriza manza wa leta beshuje ibiri muri iyo reresi. Ireresi kamwe kamwe inside Burundi's killing machine yasohowe na BBC ku igenekerezo rya kano kwezi kwa 12/2018 mu gihe iyo reresi yari yakozwe mu kwezi kwa 12/2016 kuko BBC yari kwirondera ko leta y'u Burundi igira icyo ishikirije ku byatohojwe na BBC. Umushikiriza manza Kizigenza yavuze ko leta itari kugira icyo ishikirije kuko BBC itavuze ibiri muri iyo reresi. Nayo umushikiranganji w'ubutungane we yavuze ko BBC itigeze icisha urwandiko mu bushikiranganji bw'imigenderanire kugira itabaze. Emero Rantine Kanyana yemeje ahubwo ko BBC yo yironderera amakuru kandi amatohoza y'ibyaha bikomeye adakorerwa ku maradiyo. I Bujumbura, Remunzimana, Ijwi rya Amerika.